Y Nina Dio, Is We de América. Radio Ijwi ry'Amerika isamye n'andira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda n'ibindi zacu twese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkundikije mu rundi mutwumvira ku myongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi ry'Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuriza. Abanyagi wo mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda bavuga ko kuba ikompanyi NPD yarahebye ibarabara rya Baz Kirambo Butaro Chanika yari yaratanguye gukora mu 2016 ari ikibazo kibabangamiye cyane.
Aho banatangiye gukora ubuho nta nubwo n'igare ryahanyura, bahise bahindura igice cyo hejuru nimwo imodoka zinyura kuko hepfo ho barahangirije bihagije. Iyo tugerageje kubaza abayobozi batubwira ko bikiri mu nyigo, tukibaza inyigo iramara imyaka 2-3 bizahereza he?
Abo ni bamwe mu banyagihugu mu karere ka Burera. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabonanye n'urwaruka rwo mu gisagara cya Bujumbura rufise imigambi iterambere. Nyuma y'umunsi umwe leta z'ubumwe z'Amerika zikuye akarenge muri Afghanistani, Perezida Joe Biden na Kuruno wa kabiri arashikiriza ijambo amakungu n'Abanyamerika. Ayo makuru yose hamwe n'ayandi twateguriye ni mu kanya ntegere aho muje. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Freeman Mbowe, umukuru mugambwe Chadema utavuga rumwe na leta ya Tanzania, yari munsi muri sentare nkuru iri mu gisagara ca Dar es Salaam hano munsi ku vyaha vy'iterabwoba yagirizwa. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Umugambwe wiwe utangaza ko ari ingingo ifatiye ku mpamvu za politiki igenewe kunumya abatavuga rumwe na leta. Freeman Mbowe n'abamushigikiye bagiriza igipolisi ko camuboreje igufa ari mu mvuto. Mbowe afise imyaka 59 muri iki gihe ari mu mvuto kuva ku itariki 21 y'ukwezi kw'indwi igihe yahagarikwa n'igipolisi ari kumwe n'abandi bayobozi bakomeye b'umugambwe Chadema. Bahagaritswe hasigaye amasaha make ngo akoreshe ikoraniro bari bategekanije ryari rifise intumbero yo gusaba ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro. Uyo munyapolitike yagirijwe ko aha amafaranga abakora iterabwoba kandi akorana nabo, amenyesha ko uburenganzira bwiwe butegekanywa n'ibwirizwa nshingiro bwahonyanzwe mu kumuhagarika no kumwagiriza ibyaha. Ni muri dosiye yateye impungenge ku kugene demokrasi n'iyubahirizwa ry'amategeko vyifashe muri Tanzania ku ntwaro ya Perezida Samia Suluhu Hassan. Abaserukira ambasade z'Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari muri sentare kumviriza urubanza co kimwe n'abayobozi bakuru b'umugambwe Chadema. Igipolisi cabujije abamenyesha makuru kwinjira mu cumba ca sentare urubanza rwabereyemo.
Urakoze Fidele. Umuryango w'ubumwe bwa Buraya wavanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku rutonde rw'ibihugu vyizigiwe mu kurwanya ikiza ca corona. Uwo muryango wasavye ko hajaho ingingo zikumira ingenzi zitaracandagwa zija mu bihugu biwugize zivuye muri Amerika. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Diane Nazo.
Umwe bwa Buraya buvuga ko ibitigiri vy'abandura virusi ya corona n'abinjira ibitaro kubera iyo ngwara muri Amerika bibandanya kuduga. Haheza amezi abiri Uburaya buvanyeho ingingo nka zose bwari bwarafatiye ingenzi zijayo zivuye muri Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo yamara hari ingingo zikumira ingenzi z'ibihugu bimwe bimwe vya Buraya zitaravanaho kugira igihugu kibe ku rutonde rwizewe n'umuryango w'umwe bwa Buraya mu vy'ubwandu bwa virusi ya corona. Kibwirizwa kutarenza abantu 75 bashasha bandura ku bantu 100,000 mu minsi 14. Ikigo kijejo gukumira ingwara z'ivyaduka muri Amerika CDC mu mfunyapfunyo mu biheruro vyacu bishasha kikerekana ko ku bantu 100,000 usangamwo abanduye bashasha barenga 300. Mu mundwi iheze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashasha bandura ku munsi bararenze 150,000. Abinjira ibitaro nabo ku munsi ni 100,000. Ibitigiri ntivyari bwabe hejuru bigeza ha kuva mu kwezi kwa kabiri. Ibindi bihugu umwe bwa Buraya bwavanye ku rutonde rw'ivyizewe mu vy'ubwandu bwa virusi ya corona ni Israel, Kosovo, Libani, Montenegro na Macedonia.
Urakoze Diane. Tukiri kandi kuri we Diane, umunsi umwe nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikuriye akarenge muri Afghanistani bitekanije ko Perezida Joe Biden Kuruno wa kabiri ashikiriza ijambo amakungu n'Abanyamerika. Mutubwire bimwe mu vyo abashikiriza.
President Joe Biden mu butumwa bugufi bw'ejo kuwa mbere yavuze ko ijambo ryiwe riza gushimikira ahanini ku gusigura icatumye afata ingingo yo kutongereza ikiringo cyo kugumiza abasirikare ba Amerika muri Afghanistani inyuma y'isango ntabanduka yo kubatahana. Isango yo kuvana abasirikare bose ba Amerika muri Afghanistani Biden yari yarashinze ryari no munsi tariki ya 31 ukwezi kwa munani. Hari haheze indwi zitari nke Biden na bamwe mu bari muri leta yiwe barabira hamwe niba ari ngombwa ko itariki y'uno munsi yo kwegeza inyuma mu ntumbero yo gutahukana abanyamerika bari muri Afghanistani no guhungisha abanyagihugu benshi bico gihugu bashoboka. President Biden mu butumwa bw'ejo yabandanije avuga ko ahanuwe n'indongozi z'intwazangabo ziwe yasanze ari ngombwa kutongereza ico kiringo mu ntumbero yo gukingira ubuzima bw'ingabo za Amerika n'abasivile bifuza kuva muri Afghanistan. Ku bwa Biden, abatalibani baremeye kuzokingira umutekano w'igihugu cabo gutyo agasanga batabikoze bazobwirizwa kubibazwa. General Kenneth McKenzie arongoye ibiro vya gisirikare muri Amerika nawe yabwiye amenyesha makuru ko naho igihugu ciwe cavanye akarenge muri Afghanistan kitakuyeyo abantu bose cifuza kuvanayo. Abanyamerika batashoboye gushika ku kibuga c'indege ngo batahukano n'indege ya nyuma nk'uko umutegetsi abandanya kubivuga bari munsi y'amajana abiri. Abo Amerika yahunganye muri rusangi nabo na basivile 79,000 barimo abanyamerika 600,000. Amakungu muri rusangi arimo na Amerika ku ruhande rwayo yahungishije abasivile 123,000 mu minsi 18. Hagati aho umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken yavuze ko guhera uno munsi ibikorwa vya kidiplomasiya vyose vya Amerika muri Afghanistan vyimuriwe i Doha ku murwa mukuru wa Qatar. Blinken yabandanije asigura ko bivanye n'ingene abatalibani bazokwitwara n'uko umutekano uzowumeze ambasade ya Amerika i Kabul muri kazoza ishobora kuzosubira kugurura. Ku ruhande rw'abatalibani bo bazindutse barigina ugutahuka ko abasirikare ba Amerika bari bamaze imyaka irenga 20 bari muri Afghanistan kugarukana amahoro. Bavuze ko ugutaha kw'abanyamerika n'izindi nteko mvamakungu vyobera icirwa gikomeye ikindi gihugu cose coshaka kwivanga mu vya Afghanistan. Umuvugizi mukuru w'abatalibani Hizabullah Mujahid mu kiganiro n'abamenyesha makuru i Kabul yakeje abanyafganistani ababwira ko ugutaha kwa Amerika ari insinzi ikomeye mu gihugu. Yongera ashimangira ko ubutegetsi bwa gitalibani bwipfuza kuzogira imigenderanire myiza n'amakungu arimo Amerika. Nta vyinshi yavuze ku migambi igiye gukurikira mu vy'intwaro n'umutekano. Gusa yasavye bagenzi biwe bari bamukikuje atanga ico kiganiro kuzorongora neza abanyafganistani agira ati abanyagihugu bakwiye gutwarwa neza. Abatalibani bakaba bemeje ko ikibuga c'indege cyo ku murwa mukuru Kabul vuba kigiye gusubira kugurukira ko indege zikora ubudandaje. Hari ariko ivyinshi vyononekaye kuri ico kibuga igihe abanyagihugu barondera guhunga ku bwinshi bizobanza kubanza gusanurwa kuri ico kibuga.
Muri kumwe n'abandi komeza iradio y'America isamenera i Washington DC mu kironya mu Kirwanda mukanya amakuru yo mu karere ka Afrika n'ibyaga binini. Amakuru yo mu karere ka Afrika n'ibyaga binini tuyatangure mu Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yabonanye n'urwaruka rwo mu gisagara ca Bujumbura rufise ico rukora nk'imigambi iterambere. Yarutekamo karusaba kugwiza imitaheno kwiyumvira imigambi yoteza imbere igihugu. Ni inkuru twateguye na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari i Kigali mu Rwanda.
Perezida Evariste Ndayishimiye arababazwa n'abavuga nabi igihugu cy'u Burundi aramutswa imbere y'urwaruka rurenga igihumbi ku kibuga cy'umupira w'amaguru cyahoze citirirwa umuganwa Rudoviko Rwagasore ubucitwa intwari hagati mu gisagara cya Bujumbura. Perezida Ndayishimiye yadomye urutoke kubamenyesha makuru ko aribo bafise uruhara rukomeye mu kuvuga ukutariko igihugu cyabo.
Sinari bwirikire mbona abamenyesha makuru nk'aba mbona ngaho no muzi indimi zivuga ko dukenye ni hari nyinshi kurusha mu bindi bice byose by'igihugu. Niho abanditsi bose bavuga ko Burundi buri mu kuzimu bakoraniye ngaha. Abankisha Burundi rw'amakunga bwanye n'abanyamahanga ntibigere bakunda Burundi, abenshi bari ngaha nyene. muri gira mwumva umunyarwanda ahantu agiye avuga ngo twego turakenye ntakubwira ko ari cyo gihugu cy'amere gitunze ku isi muri gira mwumva abatanzania bari kwandika kuri internet turago Tanzania irakenye muri gira mwumva akongomani bari kwandika ku internet turagowe ubu kareto tuvamo gute n'abarundi gusa
abo nabandi bagiye kumviriza impanuro president Ndayishimiye ahubwo aruka wikorera utwabo canke rufise imigambi mito mito yo kwiteza imbere ubwo rwaruka rwamaze kwijukira iterambere umukuru w'igihugu ararutera intege akabakangurira gushinga amahinguriro menshi
mpakazi mpomutahe we ni wokwiha mugada kunda mwe rwaruka mwatagwe kuhabona aho muri ko murabuza ko tuza turaca makara mukavuga muti dukoreshe amakara atava mu biti dufise uko ko bwifi burenga amajara 5 muri Burundi muvuga cyuje ugende buraya kongiye gusuma sardine hajya muri sosumo bafise isukari renze ko amamerase uzubona abaganda baje kuyapakira bagiye kuyakoramwo imbombo whisky mugatwe tukanarwa utwacha tujahugura imbombo mu Buganda
Ndayishimiye yavuniye akagohe ubwo rwaruka rwo mu gisagara ca Bujumbura ibisata bushiramwe imitahe
aha muri Burundi ibice birenga 80% byagataka ku Burundi no Butare gusa erego Butare bwa mbere ni ivu ryacu riramera none kuri asaza rya mabuye twirwa turatsitara urazinyerera dukomereta tugiye kwishura kume twatsitara ku Butare tugiye kuyapima dutadusanga yose ni icuma fee mukatukirirwa turaja kugura fera beto hanze amabati tuyagura mu bindi bihugu ngaha adufise ubutare bw'icuma turatunze inzahabu coltan ibukinanyana hariho umusozi twasanze wose ukozwe n'icuma gusa ibibuye byose bihari tugende butihinda dusanga n'icuma gifise tener oxide de fer 98.12% hanyuma ajya amabuye mubona y'amabubu nayo ducadusanga arimo nikere arimo ariminiyomo arimo fere nyene n'ubundi aha muci bitoke huzuye ibibuye birimo isima
umukuru w'igihugu yabemereye ko abazogira imigambi itomoje giterambere bazoronswa imitahe ico bikoze bamwe mu rugo rwaruka bashikiriza ko bafise intambamye yo kubura imitahe n'inyigisho zo gukora imigambi itomoje
ngorane cyane cyane rufise niyo gutegura imigambi yikugwiza itunga iyindi ngorane mbona nuko mukivi imigambi itazigwa neza ugaruka rushaka kwagirira ikibazo cuko ingurane bazoronka zishobora guhomba
nk'ibihumbi 40 bisabwa kugira ngo umujene ishira hamwe ryandikwe muri api ayo yoshobora gufutwa
umukuru w'igihugu wewe abarungika mu banki y'ugwaruka kugira ngo baronswe ingurane ubutwari yo banki yo guteza imbere ugwaruka ashimangira ko ugwaruka rukwiye kwitondera imigambi yabo kugira ngo ironswe ingurane bitagoranye 16 niyo hire nawe nyene numwe mu rugo gwaruka
imigambi batuzanira usanga usomye atari migambi ni societe yunguka nico gituma tumaze kubona izo ngorane twagiye hamwe ni ugwego api twatanguye inyigisho mu gihugu cyose kugira ngo twigishe ugwaruka bonyine bibonera ingorane mu gihugu izo ngorane bazibonye batora inyishu iyo nyishu bayihinduremo ishira hamwe nizoza rikemura ibibazo abarundi bafise no kwita muri France la créativité l'innovation
umukuru w'igihugu yiyemeje gukwiragira igihugu cyose atunganiriza ugwaruka ari nabwo rugize bice birenga 50% by'abarundi bose inyigisho nkizo zo gukunda igihugu no kubakaburira ubwenge kugira ngo bijukire iterambere Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya America
urakoze Claver mu Rwanda abanyagihugu mu karere ka Burera mu majaruguru bavuga kukuba ikompanyi NPD yarahevye ibarabara rya base Kirambo Utaro Chanika yari yaratanguye gukora mu 2016 ariko ibazo kibabangabye cyane gose iyo kompanyi yahevye iryo barabara mu mpera z'umwaka 2017 ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Jean Baptiste Ndabanani
Uyu muhanda wagombaga kubureshya na kilometero 66 wari witezweho uruhare rukomeye mu iterambere ry'akarere ka Burera ntiwari kuruhura abanyaburera gusa kuko muri aka karere hari ibitaro bya Butaro na kaminuza y'ubuvuzi mpuzamahanga UGHE biganwa n'abaturutse imihanda yose y'igihugu
umuhanda wemewe na perezida wa repubulika ndibuka ubwa mbere aza kwiyamamaza hari nko mu 2002 cyangwa se 2003 na kandi umwongo umwe nibwo yawuvuzeho ico gihe yari yadusuye turi hano i Butaro
Uyu muturage akomeza avuga ko hari igikorwa babonye mu mwaka wa 2016 cyabagaragarizaga ko noneho uyu muhanda ugiye gukorwa cyakoze icyo kizere cyaraje amasinde.
Kabona amazu barasenya, amasantere barasenya, santere ya Kirambo ku karere naho barasenya, ariko kuva basenya amasantere n'amazu bakozeho gakeya baragenda baravuga ngo kampani ye yapatanye ngo yananiwe. Aho banatangiye gukora ubuho nta nubwo n'igare ryahanyura, bahise bahindura igice cyo hejuru nimwo imodoka zinyura kuko hepfo ho barahangirije bihagije. Iyo tujyageje kubaza abayobozi batubwira ko bikiri mu nyigo, tukibaza inyigo iramara imyaka 2-3 bizahereza he?
Ibyishimo byari byose mu baturage kubera kumva inkuru y'uko uyu muhanda ugiye gukorwa, umuhanda bari bategerezanyije amatsiko menshi kubera inyungu bawitezeho. Nyamarubu akababaro ni kose mu baturage bashingira ku gihombo bavuga ko gikomeye bakomeje kugira kubera umuhanda mubi udatuma bageza umusaruro wabo ku masoko yo mu bice binyuranye. Bavuga ko babura isoko ry'imyaka yabo irimo ibitoki, amasaka n'ibigori, ndetse ko gutega bibaremerera. Aba nabo mu murenge wa Kinyababa ahubanza avuga ko hari abamena toni, izo toni n'iz'ibigori zimenwa kubera kumungwa bitewe no kuziburira isoko.
Hari abamena nka toni kubera babuze iyo babishira. Nk'ubu iyo turimo gutega biba bitugora. Kuri ubu ngubu kuva aha ku Ruhinga kugera mu Kidaho ni 1000. Kaburimbi hari bishobora kuba ari nka 500 cyangwa 400.
Bongera ko kuva iwabo kugera ibyumba muri Gicumbi ari imodoka imwe rukumbi ikoramo kubera ko abashoferi banga uyu muhanda kubera gutinya ko imodoka zabo zangirikiramo. Bavuga ko kugera ibyumba bategesha ibihumbi bigera kuri 7, ariko ko uyu muhanda urimo kaburimbo batarenze 4,000. Uyu muturage wo mu gace kakabona mu murenge wa Rusarabuye nawe arahamya ko uyu muhanda ubagora cyane, ndetse ko abatunze ibinyabiziga bo babirenganiyemo kurushaho.
Birabangamye cyane kuko harimo imikoki kandi barataka cyane. Bavuga ko imodoka zabo zangirikiramo.
Nisize ngura ryawe ubona ari byo?
Ni byo cyane kuko nabagira ibibazo byo kurwara imigongo, nabo ugasanga bari kuvanga imigongo yangiritse.
Tucyumva ko abatunze ibinyabiziga babigorewemo cyane kurushaho, twegeye umwe muri bo kugira ngo duhe ishusho y'uko bamerewe.
Nta gushobora kugenda icyumweru udaciye rotire. Byagera nko mu 2025 kugira ngo begeranye rotire, nagira umwaka nka carasoro, ubwo ni umwaka ubwo akagenda nka 50. Hari n'ugira umwaka ugakandagira ikibuye wagudupine nsha igahita iturika ako kanya irimo ibikoki. Afazari uko wari umeze mbere biraruta, ariko waje n'ibintu by'imikoki bisimiriwe birahagaze.
Yongeraho ko usibye icyo gihombo gikomoka ku kwangirika kw'ibyuma by'imodoka, banahombywa no kuba ibinyabiziga byabo bidatwara ingano y'umuzigo byagatwaye.
Niba toti twara toni ebyiri, ni ugushyiramo toni imwe kugira ngo mbone uko ngenda.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere rya transiporo RTDL cyatangarije ijwi rya Amerika kuri uyu wa kabiri ko gusubukura uyu muhanda byitezwe umwaka utahamo hagati. Uyu ni Solange Mizero, umuhuzabikorwa gashami gashinzwe imishinga muri RTDA, usobanura impamvu leta ihagaritse uyu mushinga wari waratangiye.
Leta y'u Rwanda mu guhindura inkomoko yabonye ko ikiguzi cy'iyo ngengo y'imari cyari gihenze kuruta ahandi yashoboraga kuva bihendukiye leta.
Hibazwa impamvu leta yatangije uyu mushinga izi ko itazahita iwurangiza, hakibazwa niba leta yaba yarabanje kubigiramo ubushishozi. Iki twakibajije Mizero wanasobanuye ingamba zihari mu rwego rwo kwirinda ko ikibazo nk'iki cyazongera kubaho.
Ntabwo navuga ngo ni ukuba bitaratekerejweho mbere, ni uko nyine n'iyo nkomoko ya mbere y'ingengo y'imari byagaragaraga yuko ishobora kurangiza imishinga. Ingamba zihari n'imwe nk'ubwo navuga nyamukuru ihari yo kubanza kunonosora amasezerano mbere y'uko umushinga utangira. Tujye gutangira none umushinga tuzi neza yuko nitugera hagati hatazabukwa icyo kibazo cy'ingengo y'imari.
Mizero asobanura ko kubanza kunonosora amasezerano ajyanye n'ingengo y'imari igomba gushorwa mu gukora umuhanda ari ukubanza gusesengura ibyakubiyemo, hagamijwe kureba niba nta ngingo zirimo zishobora kuzabangama nyuma.
Mu irushanwa rya Afrobasket ry'umukino w'intoki wa basket w'amakipe ya Afurika, uyu munsi kwa kabiri imikino yo kugwanira itike ya kimwe cya kane irakomeza i Kigali mu Rwanda. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Desire Hatungimana yakurikiranye iyo mikino uyu munsi.
Urakoze Frederic Nkundikije. Nibyo koko, mugenzi wacu Desire Hatungimana amaze gukurikirana umukino wa mbere uyu munsi kwa kabiri. Desire, uwo mukino wahuje ayahe makipe?
Umukino wahuje Uganda na Nigeria. Umukino rero abantu benshi bibaza ko igihugu cya Nigeria akigava kironka intsinzi kubera batatu no kugihagararo cyacyo, ariko siko byagenze kuko umugwi wa Uganda watahukanye intsinzi y'amanota 88-68 ya Nigeria. Kandi kuva urukino rugitangura, Uganda yagira kinga umugwi wa Nigeria muri gace ka mbere 88-82, agace ka kabiri 79, agace ka gatatu 63-18, umugwi wa Nigeria wagiye gusubya gusa Uganda kugace ka kane kumunota cumi n'icenda kuri cumi n'atatu Uganda ribona gutahukana iyo ntsinzi. Intsinzi rero abantu benshi batari biteze na buryo igihugu ca Uganda cyari kimaze iminsi gifise n'ibibazo bijanye n'ibitapikoro mbere benshi bakaba batari biteze ko n'umusi kihava gikina.
Birumvikana ko ikipe ya Nigeria iratunguwe cyane, akarusho k'ikipe ya Uganda katurutse he Desire?
Tugiye kuraba igihugu cya Uganda, akarusho kavuye yakira kakura buke buke, ariko tugiye kuraba igihugu zagiye ziraza turazi n'umukino bakinnye n'igihugu cya Sudani w'impanuka nawe batsinze batsinze amanota abiri. Biraboneka ko Uganda ari ikintu kinini cyose yahinduye, urazi yaragiye atangura amashyanwa, tukabona yuko Uganda ahubwo ari igihugu bwo kwitega muri iyo mikino, kuko tugiye kuraba ukuntu bakinnye uno munsi imbere ya Nigeria, byerekanye yuko Uganda iri mu bihugu mbere ishobora guhabwa amahirwe yo kugera kure muri zino zindo za Afro Basket.
None ikipe ya Nigeria igize izihe ngorane?
Nta ngorane twavuga yagize, ni uko abakinnyi ba Uganda bafashemo neza guhera ku ntango, batangura bacika cyane amanota bagemba amanota atandatu, hanyuma bakaba ari abakinnyi banyaruka cyane, ugasanga rero bikunda kugora abakinnyi b'inyuma ba Nigeria. Uganda kubera uko kugema kwabo biratuma baronka amanota menshi mbere batangura kugira be icyizere ko bashobora gutahukana umukino, kuko bamaze gutsinda amanota mirongo irindwi n'ane muri gace ka mbere cumi n'abiri ya Nigeria, baciye bumva koko ko umukino nabo bashobora kuwufata mu ntoki kandi ko byagenze bishika urangire.
Turava kuri umukino wa mbere wo gushaka tike yo kwinjira muri kimwe cya kane Desire, ubu tuvugana amakipe abiri yandi Kenya na Sudani y'Epfo birahatana, icyo umuntu yakwitega nicyo kuri uyu mukino?
Ni umukino tugiye kuraba nyine ibihugu byagenda kina, turaje Kenya tukaraba umugwi wa Sudani y'Epfo, Sudani y'Epfo tugiye kuraba no kubona ishika muri iki kibanza cy'umukino muri iki gihugu cy'umwaka cya nyuma yaratunguye, kuko urukino yakina na Kamerun rutabaye bitinda kumpaga. Si ukuvuga rero ko Sudani y'Epfo ari umugwi ukomeye cyane, naho mu gisede watsinze umukino wa mugwi wa Uganda, ariko Kenya twarabonye ko gishobora kumera neza cyane. Ni urukino rero ruhuza ibihugu bikunze guhura muri kano karere ka Afurika y'Ubuseruko, ntawo kugira ngo hari umusore ubundi, ariko ugiye kureba ku rupapuro dushobora kubona ko Kenya ishobora kubitwaramo neza gusumba umugwi wa Sudani y'Epfo, ariko ntawo kwemeza kuko hari ibintu byinshi bimaze gutungurana muri ibyo nkino ziriko zirabera muri Kigali Arena.
Nta wabyizera kandi gutungwa na byo bigenda mu mikino yose, haba mukino w'intoki wa basketball ndetse n'umukino w'amaguru. Desire, ubwo turagushimiye cyane, ukomeze ukurikirana iryo rushanwa, uzatubwira uko byifashe mu makuru yacu y'ejo.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ya Amerika isamandira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abigeme n'abakenyezi bama bahuye n'ibibazo byinshi bijanye n'imyifato zabo canke amagara yabo yo mu bihimba vyirondoka bitewe no kutamenya ibijanye n'ivyo bihimba. Umurundikazi Samantha Ninazwi aba muri leta New York muri leta zunze ubumwe za Amerika, akaba ari mu bahinga mu vyerekeye ukuntu abantu bimvira n'ukuntu bigenza, avuga ko ivyo biva hanini kukuntu abakobwa n'abavyeyi babo baticara hamwe ngo baganire kuri ivyo bibazo. Yari yagiye mugenzi wa Choriana Isangishaka.
Murakoze cyane. Reka mbanze ndabashimire kuri aka kanya mu mpaye. Urumva jewe nitwa Samantha Ninahazwe, navukiye i Bujumbura, amashuri y'intango nayagize kuri Ecole Internationale de Bujumbura, hama mbandanyiriza amashuri makuru hano muri Amerika mu gisagara cya New York. Narabandanyije kaminuza aho nakurikiranye ibyigwa bijanye n'amagara ajanye n'umushaha. Narakoze ubuzi butandukanye, ariko ubu niho nsigaye nigisha ibijanye n'amagara y'ibihimba birondoka.
Ego Samantha, urakoze cyane kutwibwira ku batari bakuzi, urakoze cyane. Hama Samantha, ni igiki wasanze kibuze mu buzima bw'abigeme cyagutumye ushaka kubafasha no kubaganiriza ibijanye n'amagara y'ibihimba byirondoka?
Ikintu cya mbere na mbere ni uko aho natangura amashuri ya kaminuza ngaha muri Amerika, nasanze ndiko niga ibintu byinshi bijanye n'abakobwa hamwe n'abagore nigeze nigishwa nkiri muto, bica bituma ntangura kwibaza nimba ari jewe jenyine ntabyigishijwe cyangwa ntari abakobwa bose i Burundi. Naho rero naciye nja gutohoza mbaza inshuti n'abagenzi mu nyuma, nza gusanga ari twese tutabyigishijwe. Nasanze ibintu byose bijanye n'amagara y'ibihimba byirondoka badakunda kubiganira kubera mu micokama yacu, bavuga ngo biteye isoni, hama ugasanga wa mukobwa na wa muhungu bashatse guhuza ibitsina, ugasanga ntibakoresheje nk'agafuko cyangwa ibyo bari kubaragira babyigishijwe n'ubuhinga bwa none, cyangwa bakaba babyigishijwe n'abandi bana bangana nabo bakaba batabizi cyangwa batanabyumva na neza.
Ego urakoze cyane. Hama tumwe muturere nk'uko bivuze tw'ibintu bitavugwa kandi bifatwa nk'ibiteye isoni ariko bifise akamaro kanini ku buzima bw'umwigeme n'umukenyezi, ni nk'ibihe wavuze bimwe byerekeye kutamenya gukoresha udupfuko, ariko tumwe muturere utundi tw'ibitavugwa bitaganirwa ko ni nk'utuwe.
Kimwe mu bintu ngo bishira isoni kuganira ni hamwe abakobwa bageze mu bihe by'ubutinyanka, akaba ari ibintu bitangaje cyane kubera ubutinyanka bijyanye n'uko umukobwa ariko arakura. Hama ikindi cyifuzo cyanje ni uko twokwigisha abakobwa n'abahungu bose bari hamwe ukuntu umubiri w'umuntu uhinduka uko imyaka igenda. Aho rero akaba ari mu myaka ya 12 cyangwa 13, kubera nkifise imyaka 15 twahora tujana n'umwigisha wacu wa biologi kwigisha abanyeshuri biga muri kaminuza ingene bakoresha ku gafuko, hama kandi no kwirinda umugero wa sida. Ngico namye nibaza kuva kera ni gituma muri ibyo bikorane haja gusaba abahungu. Niyo yindi mpamvu yatumye shaka gutangura gukorana n'abakobwa hama mu nyuma n'abahungu.
Yego, uratanze uturorero tw'ubutinyanka tutavuga cyane. None ubona nk'inyigisho zerekeye amagara y'ibihimba byirondoka, wewe n'abari mu gisata ukoreramwo mubona zogigwa cyane cyane kugwaruka kugira ngo babimenye, canke mwo bigira cyane cyane ku bavyeyi kugira ngo bashobore kumenya ingene bavugana n'abakobwa babo, abana babo, mubona mwohera hehe cyane cyane?
Cyo kubera nzi ingene bitoroshe gukora akazi ndimwe nk'umurundi kazi, n'amasanga ndiko ndasigura ndasigurira ababyeyi igituma nkora ibyo nkora. Novuga yuko shaka gutangura gusigurira abo babyeyi, shaka kwegeranya ababyeyi bacu, nongere nishure ibibazo boba bafise canke ibyo babibateye amakenga tukabiyaga. Kubera tutabigishwe tukiri bato canke tutanabiganiriye n'ababyeyi, uca wumva ko nabo batabiganiriye n'ababo, ni nacyo gituma batazi naho bobihera. Mugabo tugiye hamwe tuzoronka ibyo nyishu kandi nzobafasha nk'uko nsanzwe fasha n'abandi dukorana, ama mu nyuma zaho nzoce mbandanya no guhwaruka.
Ego, no kuvuga ko we wabonye wasanze ababyeyi ari bukumbure bashobora kuba nk'uko twovuga ikibazo ahanini kuko batugurutse batugurura ico kiyago n'abana babo, niyo mpamvu wafashe ko wohera kuri bo.
Ego.
Ariko kandi tukiraho nyene ku bavyeyi, abavyeyi nabo nyene bimwe mu bibazo bituma batuguruka canke batemera yuko abandi bugurukira ku bana babo ngo babaganirize kubijanye n'ibihimba byirondoka, kubijanye n'amagara y'ibihimba byirondoka, barafise ubwoba ko abana babo botangura kwigishwa ibijanye n'imibonano mpuzabitsina bakiri bato kandi hataragera. Kuri ayo makenga mubishura mute mubona hoko gwiye?
Ikintu cama kigaruka cyane bama bambwira nuko ngo batanguye kwigisha abana babo ibintu bijyanye n'amagara y'ibihimba byirondoka, ngo abo bana babo ngo boca batangura guhuza ibitsina bakiri bato. Icyo ushaka kuvuga bumve kandi babimenye, umwana uramwereka inzira nziza nambi ukanamubwira igituma. Utamubwiye igituma ntacyo zoba umufashije, uzoba uriko umuta mu rudubi.
Nshuti mwese, mukundi radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye abagenzi bacu bagize uruhara mutegurwa ry'aya makuru. Turashimiye kandi na Dieudonne Cyubahiro yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Idi Rwema niwe yarabihagarariye. Turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro bya radio Ijwi rya Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza.